Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi, ni Edirwema ubasuza. Tudatinze duhere gahunda z'iki gitondo ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi muragezwaho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Edi, makuru agizwe ahanini navugwa muri Afrika. Abasivile 10 barishwe n'ibitaro biraturirwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano yabaye hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'imihari yitwaje ibirwanisho, nkuko amashyirahamwe yabagira neza hamwe n'abategetsi baho byabereye babivuze ejo ku munsi wa kabiri. Ishyirahamwe ryishinze kugenzura uko umutekano wifashe mu ntara ya Kivu ryavuze ko mu mihana ya Boga ni mu ntara ya Ituri hato ibiziga 10. Iryo shyirahamwe ryavuze ko ibitaro byo muri icyo kibano byaturiwe kandi n'imva yari iri muri katedrale yaho hantu yazuwe. Iryo shyirahamwe ryavuze ko abarwanyi babiri mu bateye bishwe mu mirwano y'abahuje n'abasirikare ba leta ya Kongo bafatanije n'inteko za ONU ziri kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu. Igisirikare cya leta cyavuze ko umuhari ADF ariwo wishe abo bantu uranaturira ibyo bitaro usagirijwe n'inteko za leta. Intumwa y'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO yashitse muri Mali ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'umunsi umwe Colonel Asmi Goita yiyemeje kuzosubiza ubutegetsi abasivile inyuma yo gukora coup d'etat ya kabiri mu mezi 9. Wahoze ari perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan. Intumwa y'ibihugu 15 bihurikiye muri CEDEAO yagiye kubonana na Goita nk'uko amakuru ava mu badiplomate abivuga, ariko ibiri kuri programa y'ibyo biganiro ntibyatangajwe. Goita niwe yagiye imbere muri coup d'etat akura perezida yatowe Ibrahim Boubacar Keita, kandi mu kwezi guheze yarasubiye atembagaza ubutegetsi ubugira kabiri. Ishyirahamwe CEDEAO ryarahagaritse Mali muri uwo muryango inyuma y'iyo coup d'etat ya kabiri, ariko byarabangiriye gufatira ibihano icyo gihugu. Ubufaransa bwo bwahoze bukoloniza Mali mu ndwi iheze nabwo bwarahagaritse gukorana na Mali mu bya gisirikare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Sudani y'ubumanuko abagabo bataramenyekana bitwaje ibigwanisho barateye umutego mwibarabara bongera bica abakozi babiri bishyirahamwe ry'abagira neza yitwa Doctors with Africa muri leta ya Alex ku munsi wa mbere. Abandi bakozi babiri babagira neza bariko bakora bitanga mu ishyirahamwe ritegamiye leta rizwi nka CUAMM barakomeretse muri komine ya Yiro West nk'uko bivugwa na Matthew Hollingworth akorera ishyirahamwe rya ONU ryishinze gutabara muri Sudani y'ubumanuko. Abo bakozi bariko bagendera mu modokari yariko ibyandiko bigaragaza ko ari yabagira neza igihe bariko batahuka bava gufasha abarwayi mu bitaro nk'uko Hollingworth yabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Leta ya Zimbabwe iriko iranebagugwa kuba yaranse kwakira impano y'imiliyoni 3 z'incanco za COVID-19 zakozwe n'ihinguriro ry'imiti Johnson and Johnson. Leta ya Zimbabwe yisiguye ivuga ko iriko irihweza ku ngaruka urucanco rwa Johnson and Johnson rwogira ku banyagihugu bayo. Umushikiranganji w'ikigega cya leta George Kuvamatanga yavuze kandi ko igihugu kitagira ububiko bukwije ibisabwa kugira izo ncanco ntizononekare. Ariko umusesenguzi mu vya politike w'iharare Rejoice Ngwenya yavuze ko imigenderanire mibi isanzwe iri hagati ya Zimbabwe n'Ubwongereza ariyo yatumye leta ya Zimbabwe yanka iyo mpano y'izo ncanco zahinguriwe mu Bwongereza. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yatanguye gutosekara kuva mu 2002 igihe Ubwongereza bwafatira ibihano by'ubutunzi n'ingendo ku bategetsi ba Zimbabwe bagirizwa guhungabanya agateka ka muntu hamwe n'ibindi byaha bifatiye ku matora.
Aloyce Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Tizacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na 41. Mu gihe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo havugwa ubwiyongere bw'impunzi z'abarundi zisaba gusubizwa mu Burundi, hari izindi impunzi zidakozwa guhunguka bitewe n'imirimo yo kwiteza imbere zikorera mu nkambi.
Cyafite imirimo myinshi ko turakorera ngaha, turi cyahatinze kabisa. Imana iba yikidutije amagara ndetse n'umutekano. Turi cyafite ibikorwa byinshi twifuza gukora muri kano karere turimo.
Amvu jewe ntwifuza gutahuka nuko jewe ahankubu ndoroye, ndoroye inka, ndoroye impene, mbo hanyuma kandi ndarima, mbo ikiyaga nacyo kiri hafi, agasamagi ndakajya.
Abo ni abarundi bahungiye mu gihugu cya Kongo. Mu Burundi itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatandatu yabaye umunsi uhimbazwa kandi w'ikiruhuko buri mwaka. Izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mukanya. Mu Burundi tariki ya 8 y'ukwezi kwa gatandatu yabaye umunsi uhimbazwa kandi w'ikiruhuko buri mwaka. Ni itariki yo kwibukanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza, itegeko ryagize imboneza y'amaho yo gukunda igihugu. Uyu murage ariko hari abarundi batawemera. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Umugwa mukuru wa politiki Gitega aho nyakwigendera Perezida Nkurunziza yafubwe niho habereye ibirori nyamukuru. Abarundi bo mu byicaro byose uhereye kuri Perezida Ndayishimiye, abubahwa aho muri leta, abanyepolitike, abamashyirahamwe yigenga, abakuru b'amadini, abanyagihugu basanzwe, eka mbere n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bari baroyeyo. Abahawe amajambo bose bashimagije ubutwari bwa Nkurunziza n'ishaka n'ubwira yagira, bemeza yuko yunze Abarundi. Sabari Gitega bonyene bamwibukanye umunezero. N'abandi batari bake nka Yolande Nshimirimana w'imyaka irenga 60, abakumugwa mukuru w'intara mwonge mumanuko bushye burengero niko kuko
ku barundi bose eko yaraketse chamara ari naho yatuvanye naho yadushikanye ku ruhande rw'abakenyezi aradusabira kuja mu burongozi kuja mu ntwaro ku bantu bato bato nabo nk'abatwebwe yaratufashije kose cyane kuvyara kubuntu ukavyara umwana tugeza ku myaka 5 tukavutsa kubuntu
ahubwo kumushimagiza kwa Yolande kugera ni naho kugaya ku mukenyezi wo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania yaganiriye n'ijwi rya Amerika gushika umukenyezi ahuza na Kaginata Sakian, umushakashatsi wo muri DHBL ikorera ku mabi yo mu Burundi.
En matière des droits humains, l'héritage du feu président Nkurunziza, c'est un héritage très sombre qui a laissé des milliers de Burundais dans un état de souffrance qui continue encore aujourd'hui.
Mu vyerekeye agateka ka zina muntu, iragijyanya kwigendera Nkurunziza n'iragi ry'umwijima ryasize Abarundi ibihumbi n'ubu bakiri mu babaro. Twibutse kanuni imyaka y'ubutegetsi yiwe ya nyuma 5 na cyane cyane n'injyane zavutse mu kwa kane 2015. Icibukwa kurusha n'abo bantindiri bishwe baborejwe igufa, baburiwe irengero, barafungwa tambo hamwe n'imiryango yabo ikibaririra uyu munsi kandi bakaba bari mu butungane. Aha ntituvuze ibindi bihumbi by'Abarundi bahunze, tunibuka societe civile yigenga n'itangazamakuru byasambuwe mu 2015. Aho guhimbaza umunsi wahari imboneza yo gukunda igihugu, twari dukwiye kwibuka nyabuna bahuye nayo mabi no gushigikira imiryango y'abahitanywe nako kabikabishe. Iyi tariki ya 8 yari ikwiye kubera leta na Perezida Evariste Ndayishimiye akaryo ko guhangana nako kahise k'ubwicanyi, maze bagatuma ha ubutungane nyabwo bakanakora kugira ngo ayo mabi ntazafasubiriye kuba.
Et de s'engager une fois pour toutes à livrer une justice réelle et équitable et faire en sorte que ces crimes ne puissent plus jamais se reproduire.
Nikote Sakian avuga, umuhinga arahuza n'umunyamategeko Jean-Zébigirimana.
twebwe tubona yuko ahubwo aragashinyaguro ntivyumvikana ingene umuntu igihe yararongoye igihugu abantu bishwe ubutungane bukazingamikwa abandi bakangazwa agakora amaruregwa abarundi batari bake bagatabwa mu nzuzi n'ibindi byagiye birakogwa vy'agahomera bunwa umuntu uwo yokwitwa yuko ari imbone zidasanzwe ntatekane rimwe akwiye yaba kiriho yociriwe imanza
mugabo jaha kizimana mukuru wa Forcon yafasanga bahuguza
yari umuntu akeneye ko igihugu cubakwa imitima y'abantu isanugwa bakabana mu mahoro byukuri ari umuntu akeneye kumwe butsimbatazwa kandi ko igihugu atantambara yosubira kubamwe yari umuntu rero akunda amahoro kandi akunda n'abantu hamugira kabiri yari umuntu akunda gusenga yakicisha bugufi agatambira imana kandi atari kwiyorobeka
na Denise Bucumi Nkurunziza umufasoni wiwe babanye imyaka 26 kuya mu 6 yamaze mu kiroberi mu ishamba nubwo banyuzamwe bagahura yamushingira intahe
yambereye umugabo mwizi yo myaka twamaranye ntiyigeze ankubita kandi no mukundesha yari yarabinsezeraniye nari mfise ibiro bikeya cyane cyo gihe akavuga ngo no gukubita no hava ncanda guheza kwabanyamahoro yo rero uretse ko yari uwo twubakanye n'ukumpanura yarampanura mu bisanzwe natakaje umuhanuzi wa mbere nari mfise
Prezidenti ndashimiye nawe yagarutse kuri bimwe byatumye wasiza mudabitse ahabwa rinoteka
Imboneza nyine cyubahiro Petero Nkurunziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa akemerwa na bose yadusigiye igihugu kigeze heza cyane amahoro n'umutekano bitsimbataye abarundi bamaze gutahura ko Uburundi ari igihugu cy'abarundi kitagira igihugu cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa yadusigiye ibwirizwa shingiro rishingiye ku mico n'imigenzo y'abarundi mu bijyanye no gutunganya intwaro y'igihugu yewe nka samuragwa tubiye kwemerera abarundi ko nzogendera ku makanda y'imboneza Petero Nkurunziza
Tanzania umukunzi w'ibihe byose wa Nkurunziza na Sende David Deni cyo gihugu cyarungitse intumwa akaba ari cyegera cha Perezida Suluhu Hassan mateka y'Uburundi kiretse ku ntwaro za cami Nkurunziza niwe mukuru w'igihugu wa mbere yatwaye imyaka myinshi akaba n'umuhutu umwe wenyine rudende yasinze irikwa ry'ubutegetsi eroje uri kaneza ijuru rya Amerika
Urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ruranyomoza makuru yatanzwe nabo mu muryango w'umunyapolitike Paul Rusesabagina avuga ko adahabwa ibyo akeneye muri gereza. Uru rwego ruvuga ko afashwe nk'izindi mfungwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboye.
Mu minsi ishize abakobwa ba Rusesabagina Paul ufungiye mu Rwanda bumvikanye ku mbuga nkoranyambaga batabariza se basobanura ku itariki ya 4 z'uku kwezi mubyeyi wabo yabahamagaye abasaba kumutabariza kubera ko agiye kwimwa ibiribwa amazi ndetse n'imiti. Mu byo abo bakobwa basobanuye bavuga ko umubyeyi wabo yababwiye ko yabwiwe n'ubuyobozi bwa gereza ko butazongera kumuha ibyo kurya ndetse ko n'amazi bajyaga bamuha atazongera kuyabona n'imiti ndetse n'uko bayahamagara bitazongera. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda Madamu Wera Peri Gakwaya asobanura ko Rusesabagina ari umufungwa nk'abandi afatwa nk'abagenzi be
mfungwa nk'abandi ari kumwe n'abandi asangira n'abandi
ntabwo akigemurirwa bya biryo bye bya wenyine ntabwo arasangira n'abandi afatanije n'abandi byose
ako ntabwo yigeze agemurirwa yagemurirwa kanande
kubera ko bavuga ngo ararwaye afite regime nari nzi ko yarafite ukuntu agomba kubaho wenyine nyine bisa bidasanzwe
bigaraga nibyo bavuga ariko kuri siko kumeze Rusesabagina arwaye kimwe n'abandi bantu dufite barwaye indwara zidakira so Rusesabagina ni kimwe n'izindi mfungwa tumufata kimwe n'izindi mfungwa yakeneye kuvuzwa arwaye nk'uko n'abandi bose uretse ko atajyana arwara ariko bibaye ngombwa ashaka medical check-up tumuhuza n'umuganga akabakorerwa medical check-up
nta mwihariko afite mu byarya ni ukuvuga ngo ararya ibyo arya ibyo mugenera abandi bafungwa
afite uburenganzira kuko ni ibiryo bigenewe abandi bafungwa bose nta kintu kidasanzwe agomba kurya nk'abandi kandi akabaho nk'abandi ibigenerwa umufungwa wese w'u Rwanda na Rusesabagina arabigenerwa byose uko ubizi
kwasike abwira umuryango we ngo ni ubwa mbere ni ubwa nyuma bavuganye ntabwo akemerewe kubahamagara
imfungwa zose ziremerewe guhamagara Rusesabagina ni umufungwa nk'abandi kandi ibyo abafungwa bose bagenerwa ntawe tubwira ngo telefone ubu cyangwa ntutelefone ni buri wese uko abishaka nawe ari muri abo rero
ubutumwa banditse bakoresheje imbuga nkoranyambaga abakobwa ba Rusesabagina kandi bagaragaje ko kuba umubyeyi wabo abana n'abandi bagororwa atazi nabyo bibahangayikishije ariko umuvugizi w'uru rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda we kwemeza ko gufungirwa hamwe n'abandi nta gitangaza kirimo kuko nta byumba byihariye bigenewe abagororwa bamwe
mwarabibonye ko yanditse avuga ko twamufungwa ari wenyine ngo mukaba ibyo rero mu gihe umuntu twamuhaye rumu ye hari n'abandi baba mu rumu zisaba akavuga ngo twamushyize mu kato yagombaga kujya mu bandi rero Rusesabagina nta kibazo afite kuba ari kumwe n'abandi agomba kubana n'abandi.
Aravuga ngo ibyo bamukoreye byose nuko ngo yanze ngo yikuye mu rubanza. Ese
mbabarire sindi bugira icyo mvuga ku byo bavuga kuko bavuga byinshi. Niba umukobwa wavuga ati yavuze ngo dusakuze bagasakuza koko ntibasakuze rero nese uragira ngo mbyogere biki
kuba mu bandi nuko ari wenda bafite icyumba kiri asangiye n'abandi bantu wenda sari bimeze gute.
Gereza ni gereza ifungiwemo imfungwa n'abagororwa nta gice spesiyali birashoboka ko twavuga ngo tumuhaye icyumba cye nkuko mbera cyagera byakozwe ariko byari no kugira ngo avuye hanze mu kashuko hanze tunarebe ashaka kuza ntawamenya covid ni ikintu kigenda ahantu hose kuba yarabaye wenyine icyo gihe kikarangira akaba ari kumwe n'abandi icyo si gikwiye kuba ishuko n'abandi bagororwa bose barabana imfungwa n'abagororwa baba hamwe nta gipande twubatse ngo iki n'iki imfungwa runaka cyangwa abagororwa runaka.
Rusesabagina Paul amaze amezi asaga icumi mu Rwanda akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibitero byagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa FLN inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda byaguyemo abanyarwanda mu bihe bitandukanye. Kugeza ubu umuryango we ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu ntiyahwemye kugaragaza ko Rusesabagina yarenganijwe agashimutwa ndetse bagasaba ko yarekurwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi abantu barenga 50 bamaze gupfira mu bitero bitandukanye muri aya mezi birashize. Inama nkuru y'abepiskopi Gatulika irabyamaganira kure. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda.
Inama nkuru y'abepiskopi Gatulika mu Burundi ibona ko mu gihugu hasubiye kwibonekeza ububisha buhitana ubuzima bw'abantu ataco bazira. Abo bihebeye Imana batanga karoriro ku bitero byabaye mu bice bitandukanye by'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu barenga 50 mu kiringo kitarenze amezi abiri aheze. Bavuga ko leta ikwiye kurikanura mu gukingira abanyagihugu barafise impungenge kandi kubijanye no kwakira neza impunzi zitahuka zivuye hanze y'igihugu. Musenyeri Bonaventure Nahimana ni cegera c'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi Katolika niwe yasomye itangazo risoze ibikorwa vy'inama rukokoma yabo yabaye mu miherero mu kiringo c'iminsi ine.
Abepiskopi barashikirije ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi bwagiye buraba muri iyi minsi heze mu gisagara cya Bujumbura, muri Muramvya, muri komine Rusaka n'ahandi.
Abepiskopi barashikirije kandi amakenga bafise ajanye n'ingene hamwe hamwe abahungutse batakigwa neza, bamwe bamwe bagaturubikwa nabo bakiriye mu kibano.
Barateye akamo abarongoye intwaro ngo babandanye kubungabunga umutekano no gukomeza amahoro mu gihugu.
Aha leta ibicishije ku muvugizi wayo Prosper Ntagwamiye yemeje ko ubwo bugizi bwa nabi bugiye kugwanywa nk'abakoretera bwo bakwisi.
Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ivyo bikogwa bigayitse vyiterabwoba kandi yiyemeje kubigwanya yivuye inyuma. Two kwibutsa ko ivyo bisasu ntezwantoke vyaterewe icyarimwe mu bibanza bine bitandukanye byo mu gisagara cha Bujumbura, ahantu hakunda kuba hari abantu benshi batekanye bariko bakora ibikogwa vyabo vya misi yose. Ivyo bikaba bigaragaza ko ivyo ari bikogwa vyiterabwoba. Nta gukekeranya ko ivyo bitero vyabaye mu ntumbero yo gucafuza ishusho nziza Uburundi bugeze ko mu bijanye n'amahoro n'umutekano. Amatohoza ariko arakogwa arashobora kuzokwerekana isano riri hagati y'ibitero biherutse kuba mu minsi heze mu ntara ya Mwaro na Muramvya. Ababitegura, ababikora n'ababashigikiye bazogwanywa bimwe bikomeye. Leta y'u Burundi isabye abenegihugu kubandanya bafatanye mu nda.
Musenyeri Nahimana, umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya Rutana, avuga kandi ko abo bihebeye Imana batewe umutima uhagaze n'ubukene bw'ibiribwa vya nkenegwa nk'isukari.
Abepiskopi atewe amakenga n'ubukene bw'isukari n'isima hamwe hamwe mu gihugu. Abepiskopi barababajwe cyane n'imyuzurira y'amazi yateye hatari hake mu gihugu. Abantu benshi bagati zabo cyane cyane mu kiyaya Cimbo, ahandi naho amabarabara n'ibiraro bigatwagwa bikabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Abungeye b'Ekleziya Gatolika bararaje ishinga kandi n'ikiza c'indwara ya coronavirus gisa nk'icakuye mu gihugu cyose.
kwisukari n'isima leta niyo igena igiciro ntarengwa hamwe n'abadandaza babikwiragiza mu gihugu kugira ngo ibyo bidandazwa biboneke ku bwinshi. Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwarisha mi parcel arafise icyo ahanura leta
sosumita bishobere kabandi bayinjize cyo afite neya ya monopole ni iki hava bashobere kabana no bandi bashobora binyi bashobere kabakayi takayinjiriza mga mugihe wagize monopole kuri uwo muntu na bishobore rero abikore atari twoze ugurura inzira abantu isukari abayidukura muri Maurice bayidukurira he hariba twe umuntu yigire kwibutike aronge isukari ni uburenganzira bw'umunya gihugu ari wese kuri ico kidandazo isima kubera bazikenewe uragenda kwirunda rimwe rimwe ukasanga barayibuze nibindi zisima ariho nta kundi wewe leta normal iba arbitre abantu bagahayanwa.
Inama nkuru y'abepiskopi katolika ifatwa mu gihugu nk'urwego mpanuzwa jambo rukomeye muri politike no mu buzima busanzwe bwereke neza ry'abanyagihugu kanatsinda nk'uko bavyemeza basarukira ibice birenga 90% vy'abarundi. Pierre Clavin nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika.
Mu gihe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo havugwa ubwiyongere bw'impunzi z'abarundi zisaba gusubizwa mu gihugu cyazo, hari izindi mpunzi ziri mu nkambi ya Rusenda zidakozwa guhunguka bitewe n'imirimo yo kwiteza imbere zikorera mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Diye dunaisha kiye numwe muri izi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda zidakozwa guhunguka aba mu mudugudu wa mbere kuva yagera muri inkambi mu mwaka wa 2015 avuga yuko ibikorwa yagezeho birimo inzu y'ubucuruzi ya etage yubatse muri iyi myaka 5 bitatuma hunguka mu Burundi muri iyi minsi.
Cyafite imirimo myinshi ko turakorera ngaha turacyahatinze kabisa Imana iba yikidutije amagara ndetse n'umutekano turacyafite ibikorwa byinshi twifuza gukora muri kano karere turimo ya mu nkambi. Ufise business y'ubucuruzi nafite akabare abandandariza inzoga mfite imirima ndi kurima hano ise n'ubworozi ibyo noroyenga.
Kiyinzu yawe wayubakije kurangahe?
Inzu ni inzu itarambara n'igihe kirekire maze nk'amezi nk'atanu cyangwa atandatu iri kirakora yanwaye amafaranga ashika hafi ku 1900 by'idolari. Urumva ko nta mugambi mfite ngo mpunguke ntaranagaruza amafaranga ngo natanze kuri iyi nzu. Ndafite ibikoresho byinshi birimo amafaranga menshi ndafite umutaye munini nifuza ko leta ya Kongo yutwongereza gusa umutekano umutekano ukaba urinzwe ariko kuva ku muntu yohunguka ibyo je ntabyo mfise.
Muri inkambi ya Rusenda kandi hari zimwe mu mpunzi z'abarundi zikora imirimo y'ubuhinzi, uburobyi, ubworozi, ubucuruzi zishimangira yuko igihe cyo guhunguka kuri zo kitaragera. Barakamfitiye UNESFOR n'umworozi ukora umurimo w'uburobyi muri inkambi.
Impamvu jewe ntifuza gutahuka nuko jewe ahankubu ndoroye ndoroye inka ndoroye impene mbo hanyuma kandi ndarima bo ikiyaga nacyo kiri hafi agasamaje ndakajya nkabafise n'ibintu bikorerwa mu mazi ibyo rero mbo nk'ibintu nyene by'ivyombo nyene byo mu mazi
iki
mbo amakira ndafise n'agatimbo kiwanje kando kanzanira gafi urumva ibyo byose no kurima urumva hose nguma ndoro nturaho ubuzima buto buto bumfasha kubwizo mpamvu mbona yuko ntotawuka kubera umugore yararimye nanje nkarima muri iyo mirima yanje nkaba ndarakuyemo agaka kagaka karunguka kageze kuduka tune. Aho rero jewe ntiwambwira ati nguno mwanya ngo ngende kandi mbona yuko ubuzima bw'iwanje bugomba kubandanya imbere.
Takuza nubwo ari impunzi zitifuza gutahuka hari izindi nazo zikomeje guhunga inkambi ya Rusenda zivuga yuko zihangayikishijwe n'inzara ziterwa nuko ishyiramwe rya pamuri rya ritinda kuziyeza ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa. Rebeka Nsengiyumva na Cyiza Emmanuel bamaze iminsi irenga 5 bahunze inkambi ya Rusenda bari hanze inkambi y'agateganyo ya Kavivira iri muri Uvira aho barindiriye gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi.
Nukuri twebwe dushaka gutaha hariya mu nkambi twariyandikishije baranka kuduhungura bico twishipfuza dushaka gutaha badutani wacu mu Burundi turafise yo twaje tuva igitumye tuva hariya ntibadupokeza kugihe amadeni abana bahatwa kudupfira ko ninzara nukuri badutane dutahi wacu mu Burundi turahafise
ariko hari kwiyandikisha ubwa mu cyo gutaha bivanye nuko twafashwe nabi twishwa ninzara ntidupokezwe akadufatana umuntu agapfungirwa ubusa ugasanga mbere keshi na keshi ntiri nk'abantu hanyuma rero ditamukwa ati uri wacu amahoro tukwiye kwitahira.
Ubuyobozi bushinzwe impunzi muri inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000 bavuga yuko bigoye kumenya impunzi ziri kwihungura kuko buri munsi hari zifata amato zikerekeza mu mujyi wa Uvira. Vedasengabo kubgaragijwe rya Amerika mu rusenda mutara kivuye.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ibyaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ni mu kiganiro Amerikana mugezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatandatu 2013, Edward Snowden yatangaje ku mugaragaro ko yibye kandi ashyira ku karubanda amabanga akomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Edward Snowden yavukiye ahitwa Elizabeth City muri Leta ya Carolina ya Ruguru mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 21 y'ukwa gatandatu 1983. Yaretse amashuri yisumbuye atayarangije. Nyuma yize kaminuza kuva mu 1999 kugera mu 2005, ariko nta mpamyabumenyi nabwo yatahanye. Gusa yakundaga kandi yari umuhanga cyane mu by'ikoranabuhanga no mu bya mudasobwa ordinateur mu gifaransa cyangwa computer mu cyongereza. Nkuko tubisanga ku rubuga rwa television ABC News yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari baturanye nawe bemeza ko yashoboraga kumara kuri mudasobwa amasaha n'amasaha ku manywa na nijoro batazi ko atari yarigeze arangiza amashuri. Mu 2004 yiyandikishije mu gisirikari kirwanira ku butaka, kivuga ko yakimazemo amezi make cyane, nta mahugurwa namwe yarangije. We yemeza ko yavunitse amaguru yombi ari mu myitozo bituma igisirikare kimusezerera imburagihe. Nyuma nk'uko yabitangaje ubwe, yaje kubona akazi muri CIA, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutasi mu mahanga, ariko CIA yanze kugira ikibivugaho. Snowden yavuye muri CIA mu 2009 ajya gukora muri NSA, ikindi kigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gice cy'ikoranabuhanga. Nahangaha yibye amabanga menshi akomeye ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika. Edward Snowden yatangaje bwa mbere amabanga yibye muri leta mu kinyamakuru cyo mu Bwongereza The Guardian Newspaper ku itariki ya 5 y'ukwa gatandatu 2013. Nyuma yaho yajya kwirakwije no mu bindi bitangazamakuru mpuzamahanga bikomeye byo mu bihugu bitandukanye no mu cyabaye icyamamare WikiLeaks cyo kuri internet. Nanone ni muri Guardian yatangaje ku mugaragaro ku itariki ya 9 y'ukwa gatandatu 2013 ko ari we warimo umena ayo mabanga. Yasobanuye ko yarimo abikora kubera ko yasanze guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarihaye ku buryo buteye ubwoba uburenganzira itemerewe n'amategeko bwo kugenzura rubanda. Yabivuze yahuriye n'umunyamakuru wa Guardian mu mujyi wa Hong Kong muri Aziya. Icyo gihe Snowden yari afite imyaka 29 y'amavuko, ubu rero afite 37, aba mu buhungiro mu Burusiya. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamushyizeho mu nkiko ibirego byo kwiba umutungo wayo no kwica itegeko rigenga iby'ubutasi. Abagenzacyaha bahamya ko ashobora kuba afite abamufashije mu bikorwa bye byo kwiba amabanga y'igihugu, ariko kugeza ubu nta n'umwe bari batangaza izina rye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shuti muduteza matwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.